ingingo y'ugutahuka mu Burundi hakiri imyaka itandatu turi hanze ni uko twasanze umuntu ari hanze adashobora gufasha neza ngo aterere agira icyo amarira igihugu cyamwibarutse. Twakiye rero dufata ingingo yo gutahuka kugira ngo natwe tubabe icyo twufasha, dufashanye n'abandi Barundi kubaka igihugu cyatwibarutse.
Muri iki maze amezi abiri n'igice ibintu byifashe gute cyane cyane kuri mwebwe mutaheruka mu gihugu?
Kuri twebwe tutaheruka mu gihugu aho dutahiye nta cyatugoye, ibintu byifashe neza noneho ntibikaba kumenyera umuntu yatashye iwawe.
Navuze ko mutabuze gufasha, murashaka kutubwira imigambi yanyu ya vuba muri kazoza ka vuba, ikaba imigambi ya kazoza ka kure.
Nk'umunyagihugu asanzwe tuzofasha ibyo dushoboye kubaka igihugu, kubaka igihugu rero no guterera ibyiyumviro no gukora ibikorwa byose umuntu ashobora gukora kugira ngo arabe ko yofasha guteza imbere igihugu.
Guterera ibyiyumviro bizoca mu mugambwe, muri ko muvuga ko muzosubira mu mugambwe mwahoramo CNDD-FDD?
Oya, icyo ni ikindi kibazo kuko njyewe singiri mu mugambwe CNDD-FDD. Mugabo mu kubaka igihugu ntikubakwa n'abari mu mugambwe gusa, abantu bose wese mu byo ashoboye arashobora guterera akubaka kugira ngo twese tubone yuko igihugu ari icy'iwacu kandi ko tukibabaye twese dushaka kucyubaka.
Iyo ntererano muzoyicisha hehe? Izo byiyumviro muzoyitangira he?
Gutanga ibyiyumviro bica mu nzira nyinshi, no mu binyamakuru nyir'ibyo iwanyu, ku maradiyo, mu bimenyeshamakuru murashobora gutanga ibyiyumviro, cyane ariko arayaga n'abandi agatanga ibyiyumviro hanyuma abandi bakaheza bakagikorerako.
Muri iki gihe hariho abanyapolitike badafite imitahe bakurikirana bakiri hanze y'igihugu, reka n'abandi nyine bashobora kuba bari mu byo bita societe civile, abo bantu bakaba bavuga ko umutekano wabo udakwiye mu gihe utahuka. Ibintu byifashe gute ikintu mubwira nk'abakiri hanze n'iki?
Burya ikibazo cy'umutekano kiba mu mutima w'umuntu umwe wese. Nuko mwabikurikiranye naho hari intambara 1993 gushika igahagarara, hamwe amasasu yica amabomba agakoroka, hariho abahunze ariko ariho n'abagumye ngaha mu gihugu batigeze bahunga. Urumva rero ikibazo cy'umutekano ubwa mbere na mbere kiba mu mutima w'umuntu, hanyuma rero inzego z'igihugu zigaheza zigahumuriza zigakora ibikenewe kugira ngo umutekano w'abantu uboneke. Ariko icya mbere na mbere nk'uko nabivuze, umutekano ubanza kuba mu mutima w'umuntu uwo ari we wese.
Muri iki gihe hariho amashyirahamwe abandanya kuvuga ko mu Burundi agatekaza kazira mu kifashe nabi, abantu babandanya kunyuruzwa mu mezi abiri mumaze mu Burundi. Ivyo bibazo vyifashe gute?
Sinovuga yuko hari ico bivuga ko cyane kuko sindakwira mu gihugu cyose mumenye ngo hose ariko havye ibi n'ibi, ariko jewe aho nshitsa aho maze gushika ibyo bibazo ntabyo ndumva.
Honorable Jahani Ngendakumana, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.